turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunzi n'ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: Leta y'u Burundi itangaza ko abantu babiri aribo bahitanywe n'ibitero vya grenade vyakomerekeje abarenga ijana ku mugoroba w'ejo kuwa mbere i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi mu Burundi.
Duhamagariye kandi abenegihugu kuba maso kugira ngo babere ijisho n'amatwi abajejwe umutekano. Duhamagariye n'abajejwe intwaro kandi gusubira kuba maso. Turazi neza yuko hariho bampemuke ndamuke.
Uyu ni umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, Alain Guillaume Bunyoni. Sudani yataye muri yompa abasirikare bo hejuru bagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi. President America Joe Biden ari mu bategetsi bo ku isi batanguye gushikiriza amajambo mu nama nkuru ya ONU igira 76 iri kirabera i New York aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urubanza rwa Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo rwongeye kumvirizwa. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Inama nkuru ya ONU igira 76 yatanguye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bategetsi bamaze kuvuga amajambo harimo president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden.
President wa America Joe Biden ageze ijambo rye ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, yavuze ko Amerika n'inshuti zayo byiteguye gufatanya mu kuyobora isi mu nzira y'amahoro n'uburumbuke ku bantu bose mu myaka iri imbere. Yavuze ko aho gukomeza kurwana n'intambara z'igihe cyahise, Amerika ihanze amaso ibibazo bifite icyo yise urufunguzo rw'igihe kizaza gisangiwe na bose. Kurwanya ikiza cya COVID-19, ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, kwita ku buryo bimwe mu bihugu bigenda bikomera kurusha ibindi, ingingo zirebana n'iby'ubucuruzi, interineti n'ikoranabuhanga uko rigenda rivumburwa, no guhangana n'iterabwoba biri muri izo ngingo. Yavuze ko kuba Amerika yarakuye ingabo zayo muri Afghanistan bigamije kwibanda ku byo yise ibibazo bishyashya bibangamiye demokarasi n'ihame ry'ubwisanzure. Yemeza ko Amerika izakomeza kurengera inyungu zayo n'iz'inshuti zayo, ariko akavuga ko gukoresha ingufu za gisirikare atari byo bishyizwe imbere nubwo bwose zakoreshwa mu gihe ari ngombwa. Nyuma President Biden arabonana na Minisitiri w'Intebe wa Australia Scott Morrison, yakire muri Presidency ya Amerika Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Mu cyumweru gishize aba bose basinyanye amasezerano arebana no gusangira ubunararibonye mu ikoranabuhanga n'ubumenyi mu bya gisirikare. Aya masezerano ariko yateje igitotsi hagati y'umubano w'Ubufaransa na Amerika umaze igihe kirekire. Akimara gusinywa ku wa gatanu w'icyumweru gishize, Ubufaransa bwahamagaje ambasaderi wabwo muri Amerika na Australia kubera impamvu z'ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Jean-Yves Le Drian yise gusogotwa mu mugongo.
Ku mugabane wa Afrika, inzego z'umutekano muri Sudani zataye muri yompa abasirikare bo ku rwego rwo hejuru benshi bakekwa ko kugerageza guhirika ubutegetsi. Edi Rwema atubwira ibindi.
Ibi byavuzwe na Minisitiri w'itangazamakuru Hamza Balul, wemeje ko abo basirikare ndetse n'abandi banyapolitike batawe muri yombi bashinjwa gushaka gukora coup d'etat. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, Balul yavuze ko benshi mu bafashwe basanzwe bazwi ko bashyigikiye Omar al-Bashir wayoboye icyo gihugu, ubu akaba amaze igihe afunze. Minisitiri w'itangazamakuru yijeje abatuye icyo gihugu ko umutekano ari wose mu murwa mukuru Khartoum. Yagize ati ibintu byose ubu biri mu buryo nyuma y'ifatwa ry'abasirikare n'abasivili bagerageje guhirika ubutegetsi bafatiwe mu kigo cya gisirikare cya Sharjah. Yavuze ko abafashwe bakomeje guhatwa ibibazo, yongeraho ko bakomeje no gushakisha abandi bari muri uwo mugambi.
Edi tubandaniriza muri Afrika y'Epfo, aho ubutungane bwongeye kumviriza iburanishwa ry'urubanza ruregwamo Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu. Uyu yagirizwa ivyaha birimwo ibiturire mu gutanga amasoko yo kugura inkoho mu myaka ya za 90.
N'urubanza rumaze igihe mu nkiko rwakomeje kugenda rutinzwa biturutse kuri Jacob Zuma n'abamwunganira. Ayo masoko bivugwa yatanzwe afite agaciro k'amafaranga agera kuri miliyari ebyiri z'amadolari. Uru rubanza rwagombaga gusubukurwa kuri uyu wa kabiri rwongeye gutinzwa kubera impaka zatangijwe n'abunganira Zuma basaba ko umushinjacyaha mukuru muri uru rubanza Bill Downer asimburwa. Ikipe ya Zuma iramushinja kubogama. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi urukiko rwategetse ko Zuma afungwa kubera kwanga gukorana n'urukiko mu rundi rubanza aregwamo ruswa. Ifungwa rye ryateje imyigaragambyo ikaze hirya no hino mu gihugu. Iyo myigaragambyo yaguyemo abantu barenga 300 inateza ubusahuzi mu bigo byinshi by'ubucuruzi. Niyo myigaragambyo yari ikaze cyane kuva igihugu kivuye mu butegetsi bwa bagashaka buhake. Kwa gatanu ushize urukiko rwanze ubusabe bwo gutesha agaciro icyemezo cyo gufunga Zuma amezi 15 kubera uburwayi. Zuma w'imyaka 79 yemerewe gukurikiranwa ari mu rugo. Uyu mukambwe utagaragaye mu rukiko kuri uyu wa kabiri akomeje guhakana ibyaha ashinjwa akavuga ko hari impamvu za politike zibiri inyuma.
Amakuru agezweho hirya no hino ku isi reka tuyasozere. Muri Kenya havugwa muriro wadutse ku ishuri ryitwa Ofata Jericho. Abanyeshuri 40 kuri iryo shure bari mu bitaro kubera ibibazo byo guhema nabi. Oriane Tangishaka nibyaje kutubwira.
Inyuma y'uwo muriro wadutse ku ishuri ryisumbuye rya Ofata Jericho i Nairobi kuri uyu wa kabiri, abategetsi batanguye amatohoza yo kumenya icyawuteye. Umuyobozi mukuru w'iryo shuri ryisumbuye rya Ofata Jericho avuga ko aba banyeshuri batwawe kuvugwa kubera bagize ibibazo byo guhema. Avuga ati abanyeshuri batanguye kudahema neza kubera imyotsi yaturutse muri uwo muriro. Ati ntibakomeretse ariko bagize ibibazo byo guhema gusa. Ivyo navyo byatewe nuko bariko bagerageza kuzimya umuriro wari mu vyumba vyabo. Bagenda badaha amazi basuka muri uwo muriro. Uyo muyobozi mukuru w'iryo shuri avuga ko hamagara yabo bana atabangamiwe kandi ko muri bo 15 bamaze gutahukanwa.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezweho hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave. Ndabutse ko mushobora kuyumva ikibiriraho kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'umutekano mu Burundi. Leta itangaza ko abantu babiri aribo baraye baguye mu bitero vya grenade vyagabwe i Bujumbura bigakomeretsa abarenga ijana. Ubushikiranganje bujeje umutekano muri ico gihugu buvuga ko u Burundi buri mu bihugu bibangamiwe n'iterabwoba. Inkuru tubaze umenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wilikaneza.
Abakomeretse nka bose bariko bavurirwa ku bitaro bya Prince Jean Charles biri muri zone ya Buyenzi, komine Mukaza, hagati na hagati mu gisagara cha Bujumbura mu mukuru w'ubutunzi. Amagrenade yaturikiye muri iyo komine nyene hari gihe cy'isaha zibiri zirenga nk'umunota umwe. Bamwe mu bari ku gituro cy'amabisi yunguruza abantu n'ibintu ahagarara hahoze isoko nkuru ya Bujumbura babwijwe rya Amerika ko byari biteye ubwoba cyane. Uwo mukenyezi hari muri bimwe mu bitaro by'i Bujumbura yatubwiye uko bene abagenzi be barokotse bari muri bisi.
Tumaze gushika hasi byaragoranye kugira tuhave, barajya baraduterura baratujyana kimwe gusa amagrenade yagumye atera mu yandi mabisi. Cyo tugenda kwa muganga abantu bose bari muri iyo bisi bari babaye cyane, amaraso bamwe amaguru arereta amaraso ajejeta bose. Hari n'abana bagenda barira kubera nyina we asigaye atembagarara akavuga. Aha niho twananaye ubwo yarayira dukurikira ha.
Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri ryasomewe kuri radio na televiziyo z'igihugu RTNB, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano yemeje ko abantu babiri aribo bahitanywe n'ivyo bitero. Pierre Nkurikiye yatangaje kandi ko ivyakozwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ari iterabwoba nk'irindi.
Aho bibiri babiteye ku gituro c'imodoka mu gisagara hagati muri zone ya Rohero bihitana umuntu wundi ahavacikana ashikanye n'inyamiramabi kwa muganga. Ikindi bagiteye hafi y'isoko ya Jabe muri zone ya Bwiza. Ubushikiranganje burateye ivyatsi bwivuye inyuma ubwo bubisha bw'iterabwoba butagira izina buza bwerekana ko n'igihugu cacu naco nyene gifise amangenge y'iterabwoba.
Abantu barenga ijana nibo bakomerekejwe n'ayo magrenade. Kubitaro Prince Jean Charles Kumutaga umushikanganje wa mbere arengiye yome bunyoni yagiye kubaraba ivyo bitaro biri kwabaganga n'abaforoma bishira hamwe y'abaganga batagira imbibe MSF umushikanganje wa mbere yagiye kubagarukira ko yizeza ko leta izori ibijanye no kwivuza byose nuko abateye babwirizwa gufatwa bagahanwa
Duhamagariye kandi abenegihugu kuba maso kugira ngo babere ijisho n'amapi abajejwe umutekano duhamagariye n'abajejwe intwaro kandi gusubira kuba maso turazi neza yuko ariho bampemuke ndamuke baririye intera Burundi kugira ngo bakore ibikorwa byo kugaragaza yuko mu Burundi nta mutekano hari hanyuma bamwe bakamisha nduru bashobore kuronka akaryo ko kugaruka kamisha ibyo bahoze bakamisha kera rero natwe ntishobora kubyemera nk'abarongoye leta duhumuriza bene igihugu tubabwira yuko ingo zose zikenewe zafashwe kandi zari zisanzwe zarafashwe n'izitaba zari zarafashwe byari bihari turazi ko batashaka gukora ibi gusa bashaka gukora n'ibirengera
Bunyoni arongoye leta y'u Burundi yanemeje ko inzego z'umutekano zahawe amabwiriza ahagije kugira zikingira abanyagihugu kumbuga ngurukana bumenyi amashirahamwe yigenga yabari hagati mu gihugu n'ayakorera hanze yafutswe na leta biyamirije ibitero bashimangira ko ata muntu n'umwe yoshigikira ibitero bikorwa ku banyagihugu b'inzira karengane bitekaniye umwe muri boje ha Hakizimana twarishije hamwe Forcon F rikorera mu ntara zose z'igihugu yabwijwe ya America kwa barundi bakuye gutahura ko atakintu na kimwe cyo sigura ubugizi bwa nabi
mu iki gihe cha demokrasi nta muntu umwe afite icyo asaba akwiye kugisaba inyegeje inyuma y'ubugizi bwa nabi ari nacyo ituma abinyegeze inyuma y'ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose na cyane cyane bwo gutera amagrenade abo rero nta kibanza bafise nabo guhigo bagahanwa hanyuma bakumva ko ubufite cyashikiriza bidakwiye kunyegeza inyuma y'ubugizi bwa nabi ikiremwa muntu ubuzima bwacu nikatihabwa ari nacyo ituma duhamaga rira abarundi kubandanya bafatanye mu nda no kuza baraduma kuri uto kwese abone ihungabanye ubuzima bwabo
dufatiye ku bitigiri bya mazwa n'igipolisi n'amasoko y'ijwi rya Amerika abantu bagera kuri 44 bamaze guhitanwa n'ibitero bitandukanye by'abantu bitwaje ibirwanisho kuva hagati mu kwezi kwa kane byakozwe muri komine za Rutegama na Muranza mu ntara ya Muranza hamwe na Rusaka muri Mwaro hagati mu gihugu hamwe n'ibitero by'amagrenade ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe n'uwa politike Gitega abantu barenga 60 baramaze gutabwa muri yompi n'igipolisi cy'u Burundi bikekwa kuba bafite uruhara muri ubwo bwicanyi nk'uko byemezwa n'ubushikiranganji bw'umutekano Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
tukiri kuyavugwa ku Burundi co gihugu caraye gihagaritse imanza n'imisi mikuru yose iba hagati mu ndwi kiretse imihango yo gushingura n'imigirwa ijana nayo n'ingingo yafashwe mu ntumbero yo kurwanyikiza cha virus ya corona kibandanya kwiyongera muri ico gihugu ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana akoreje ujya Amerika ikigari mu Rwanda
muri ugo rwandiko umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu n'umutekano Gervain Dirakobuca yandikiye baburamatari abamenyesha ko hibonekeza ikwirakwira ry'umugero wa corona mu gihugu yamenyesheje ko bituruka ko henshi mu gihugu abantu biraye bigatuma ingingo zo kwikingira zidakurikizwa na cane cane mu bantu bateye imbere yaciye amenyesha baburamatari ko kubera uko kwirara kw'abarundi imanza zose ziba hagati mu ndwi zihagaritswe imanza n'imisi mikuru bikazohora bikogwa kuwa gatandatu no kuwa imana gusa yasavye urongoye igipolisi c'u Burundi gufasha kugira iyo ngingo yubahirizwe umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji Martin Interetse yaboneyeho gutomorera abarundi uko ibintu bigiye kuza biragenda
imanza z'ubugeni imanza z'ugukwa no gukosha imanza bitangwa amadiversaire n'izindi zose muzi zamaze kokwa n'abarundi n'abarundi kazi eka naba mu Burundi havuyemwo urubanza rumwe bwonyene urubanza rw'amaziko uko amaziko ntategugu amaziko azagiturumbuka kuko n'umuntu aba yitavye imana yashengeye abakeneye guherekezana iteka abenegihugu bamenya yuko n'ibikurikira byose ko n'imigenzo y'ikirundi na cyane cyane ibyo gukaraba ibyo guca ku mazi iyo ngingo ntibiraba uzobirenga ko azobihanirwa
abanyagihugu mu gisagara cha Bujumbura baganira na radio ijwi rya Amerika muri rusange barashimi iyo ngingo ariko namakenga ntabuze
kubwanje je mbona mengo iyo ngingo ni nziza kubera mburumengo byotuma umurindi w'iyo ngwara COVID-19 ugabanuka ahubwo yoraba agafata n'izindi kugira icyo kizo cy'ubandanye gitema gitongora mu gihugu cy'u Burundi
iyo ngingo y'umushikiranganji ni nziza cyane muguko jewe ndiko ndavyumva ntibikwiye gusa ko byoba hagati mu ndwi ahubwo boraba n'ama weekend n'uvuga amasamedi dimashe tubona yuko nayo nyene ari otorize ko izo manza zobera ko ahubwo ko nayo nyene yohagarara mbere ahubwo nkobona yuko ho bahakuye n'izindi kingo mperekeza umuntu yari afise urubanza yogenda karurangurira muhiriwe
ingingo umushikiranganje yafashe ni nziza ariko ni kuraba bari bamaze gutevoya imanza kuko gushika unyera abantu bamaze gutevoya imanza gushika mu December sinzi ko abo babateguye izo manza ko bazobaha dere ariko ubundi ingingo yari nziza.
Martin Interetse yamenyesheje ko mu bindi bihugu ibiharuro by'abandura vyiyongera ku rugero ruri hejuru hafatwa ingingo zo kugumiza abanyagihugu mu mazu arico gituma amenyesha ko iyo ngingo ari ntabanduka. Ni mu gihe hari abavuga ko hari imanza zazimaze gutegurwa imbere yo kwiyongingo isohoka.
Iyo ngingo yafashwe ni ingingo yo gukingira abarundi bose muri rusange, si ingingo yafatiwe umuntu. Abo bantu bateguye amamanza yobaye kuwa kane, kuwa gatanu, gatatu, kuwa mbere barafise abo bagiraniye amasezerano baca bagenda bakavugana kuko ingingo yafashwe ntabanduka kandi ija mu ngiro guhera umunsi ifatiwe. Ko ingingo niyo gukingira abanyagihugu, siyo guhotora, niyo gukingira abenegihugu. Na cyane cyane ko turiko turaraba ibyo ingingo yafashwe yishimikije ibiharuro vyatanzwe n'amaservisi ajijwe kwegeranya ibiharuro vya coronavirus.
Mu bakurikiranira hafi ikibazo c'amagara y'abantu babona ko iyo ngingo ari nziza naho hari bikibuze. Kome Konakuze, umushakashatsi ku ndwara zandukira mu karere ka Afrika yo musi ya Sahara, amenyesha ko agikenewe byinshi kugira ako karanda gatuzwe.
Hari intambwe ntoyi nto cyane iri hasi ni yukwemeza ko ico kiza kiriho hama ubakuru ku rwego rwo hejuru turabona amatangazo tukabona bakakivuga tumva yuko bihananiriza n'abanyagihugu yuko boje bafata ingingo zo kwirinda. Iyo ni intambwe itangura kumenyesha abanyagihugu mugabo uruwaziza yuko bidahagije kuko turabona no kugwego go hejuru nabo nyine ntavyo bakurikiza niyo ngorane buriya hama kandi hakaba n'imvugo zitandukanye zihushanye zivuguruzanye.
Uwo mushakashatsi asaba abarongoye abandi kubera karorero abo barongoye mu gushira mu ngiro ingingo ziba zafashwe. Asaba kandi leta gutera intambwe ikemera ko abanyagihugu bacandagwa ikanabahimiriza nkuko biriko biragenda ku isi yose bitagenze uko. Kome Konakuze amenyesha ko gutuza ico kiza bitazokunda mu Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijo kwa mbere ubutungane bwo mu Rwanda bwaraciye umunyororo w'imyaka 25 Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu bwongera bumwagiriza iterabwoba. Rusesabagina yarigeze guhabwa agashimwe n'ikigo citiriwe Tom Lantos Foundation kivuga ko yarukuye abatari bake mu 1994. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Madame Katrina Sweet Lantos atwara iyo foundation ifise icicara Washington DC amubaza uko yakiriye igihano Rusesabagina yakatiwe.
Yes, well, we believe that the court's verdict today was a travesty and quite honestly a complete miscarriage of justice.
Turashaka ko imyanzuro y'urukiko uyu munsi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina yari yo kumurenganya kandi mu by'ukuri ntabwo ubutabera bwubahirijwe. Paul Rusesabagina ntabwo yigeze abona ikintu cy'ubutabera mu Rwanda. Rero imyanzuro y'urubanza rwa Rusesabagina turayibona nk'ibintu bibabaje cyane ariko nta nubwo byatuma bitunguranye kuko tuzi neza ko umuntu wese unenze Paul Kagame ahura n'ingorane aterwa ubwoba agafungwa agahimbirwa ibyaha kandi hari nabo birangira bapfuye bapfiriye muri gereza hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ibi byose rero biriyongera ku rubanza rw'uyu munsi rwa Paul Rusesabagina.
Paul Rusesabagina ntabwo yari mu rukiko ubwo rwasomaga imyanzuro yarwo ku byaha ashinjwa. Niki utekereza ko gikwiye gukorwa nyuma yuko yakunze kumvikana avuga ko nta butabera zabona?
Well, I think what needs to be done, and this is where I am quite critical of the United States government, the Belgian government, and other countries in general. My country, the United States, needs to be done.
Gukorwa ari naho nahera nenga leta ya Amerika n'igihugu cy'Ububiligi n'ibindi bihugu muri rusange. Igihugu cyanjye cya Amerika gikeneye guhaguruka kikagira ikintu kizima gikwiye gukora ku muntu w'intwari ku rwego mpuzamahanga. Leta ya Amerika ikwiye gusaba ko Paul Rusesabagina arekurwa mu buryo bweruye, igakoresha imbaraga zose ifite ishimangira ko leta y'u Rwanda ikora ibikwiye ikarekura Paul Rusesabagina. Bashobora kubikora binyuze mu nzira zitandukanye zirimo n'ubutabazi. Rusesabagina afite imyaka 66 kandi ni umuntu ufite indwara nyinshi abana nazo. Bashobora kubikora mu nzira iyo ari yo yose, ariko ni ibintu by'ingenzi cyane ko Paul Rusesabagina arekurwa. Hariho abantu bake cyane bagize ubutwari bwo guhagarara bakarengera abantu b'inzira karengane mu bwoko bw'Abatutsi bapfaga hamwe n'Abahutu baguye muri ariya mahano ndenga kamere yabaye muri kiriya gihugu. Paul Rusesabagina n'umwe muri abo bantu bake bahagurutse bakarengera abo bantu, ariko nubwo yabikoze yabikoreye mu gihugu aho umuntu adashobora kunenga ibitagenda, ariyo mpamvu na Paul Rusesabagina ari hariya.
Araho uvuze ko ari intware mu gihe leta y'u Rwanda yo imufata nk'umuntu ukora ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bintu bibiri ubihuza gute?
Well, because the government of Rwanda has made accusations which they have no evidence for and which are false.
Kubera ko leta y'u Rwanda yashyizeho ibirego idafite ibimenyetso kandi by'ibinyoma. Icyo barenganyiriza Paul Rusesabagina rero ni uko yanenze ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ikindi cyabateye uburakari ni uko Paul Rusesabagina azwi ku isi yose bitewe n'ubutwari yagize muri Jenoside. Afite ahantu ho kuvugira, ari byo byatumye Perezida Kagame agerageza gucecekesha, gutera ubwoba no gufungura umugabo.
Was so urgent from Kagame's perspective to try and silence and intimidate and imprison this man.
Paul Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Uratekereza ko kuba yarikuye mu rubanza atari yabaye intandaro yo gukatirwa igihano kiremereye mu gihe wenda yaza kuguma mu rubanza rukarangira akaba yasaba imbabazi byari kumugabanyiriza ibihano?
No, I don't think so. I think Paul Rusesabagina was making a very principled statement by his insistence on boycotting what was a complete
ntabwo ariko mbitekereza. Ntekereza ahubwo ko ibyo Paul Rusesabagina yakoze ari byo byari bikwiye ashingiye ku buryo yabonaga urubanza ruzagenda. Yabonaga ko amategeko atazubahirizwa kugira ngo abone ubutabera binyuze mu mucyo. Rero ukurikije ibyo warangiza ukagira kwizera ko uzahabwa ubutabera yari kuba ari ikosa rikomeye.
Thank you very much Dr. Katrina Lantos, Perezida wa Fondasiyo Lantos. Ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndishimye cyane wakoze cyane kumpamagara no gukora kuri iyi nkuru ikomeye.
Tukivuga kuri ino nkuru, ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko buzojurira icyemezo cyafashwe ejo kuwa mbere cyo guhanisha Paul Rusesabagina igihano cy'imyaka 25. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bwo mu Rwanda Faustin Nkusi yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimirimana atangura amubwira uko bakiriye icyemezo cya Sentare.
Abantu bakuru bya nk'ibi baba bakwiye guhana uburyo mu by'ukuri kumva bidasanzwe hakurikije amategeko kumvikana. Twasanze rero mu by'ukuri tugomba kuzicara tukareba icyo bashinzeho. Nitumara kubona kopi y'urubanza cyangwa se amatorewa tukayisoma tukayisesengura kuri buri muntu duhereye kuri Sankara tukaza kuri Hermani tukaza kuri Paul Rusesabagina n'abandi bakurikiraho tukareba ibyashingiweho kuri buri muntu kugira ngo abe ikigihano kuko twumvaga ko bagahawe ibihano birenze ariko turumva icyemezo cy'urukiko tuzakijuririra.
Ariko hari bamwe basanga atarahawe ubutabera bukwiye. Aha ngaha ndavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndavuga nk'igihugu cy'Ububiligi ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, ndavuga nka Amnesty International ndetse na Fondation Lantos yamuhaye umudari kubera ibikorwa ivuga ko yagize by'indashyikirwa mu mwaka w'1994 ndetse n'umuryango we ukavuga ko uzajuririra uburyo urubanza rwabaye. Ibyo byo gukemanga imicire y'urubanza bavuga yuko rutabaye mu mucyo byo muvuga w'iki?
abazikemanga ntabwo uzi n'icyo babishingiraho kuko nibaza ko urubanza rwabaye ku mugaragaro rwabwiye no ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo nawe warukurikiye no gutari mu Rwanda abapande zombi haba ubushinjacyaha haba abunganira abaregwa harimo na Rusesabagina bahawe umwanya uhagije wo kwitegura wo gutegura imyanzuro yabo wo gutegura court submission kugira ngo zize mu rukiko numva ko ababivuga bafite ibyabo wenda ntagaruka bo ariko mu by'ukuri bavuga ntabwo ari byo nta n'ishingiro bifite cyane ko wenda ariho navuze bimwe ubwabyo navuzemo amerika ngira ngo niba ububirigi ariko nakwibutsa ko nanone ngira ngo ibihugu ubwabyo ari byo byagiye bikora no mu rwanda ntego ko muri amerika amerika ubwayo yogeje abantu baza kuburanira mu rukiko rwarare bazicira urubanza kanatayohereza abantu mu rwanda kuza kuinyuma ariko yohereza abantu kuza kubona mu rukiko mu buhorandi ipr yohereza abantu ahangaha mu budage zarabikoze kugira ngo ibihugu byinshi tugakorana tugakorana n'ubuyobozi tugakorana n'ubushinjacyaha hari byinshi mu by'ukuri bakora nabo bazi neza ko ibyo bavuga atari byo urubanza ruzaba rurerure narusome rwemeje ko u Rwanda mu by'ukuri ibyo bibazo byose bimaze kuvuga bidahari kandi urukiko rurigenga mu by'ukuri urukiko rurigenga rwafashe umwanya uhagije gusesengura ibyaha byarezwaga abantu biriko bisesengura
none kuba Rusesabagina yarivanye mu rubanza akanga kuburana avuga ko abona abamuburanisha basa naho babogamye akavuga yuko amadosiye ye atayabonera igihe ndetse ko ari nayo bamutwaye akavuga yuko yahawe abamuburanira atihitiyemo ibyo byose musanga bitari bikwiye gutuma mwongera gutekereza ku micire y'urwo rubanza
abamuburanira ngira ngo nibo babihitiyemo nta muntu wabamuhitiyemo mu by'ukuri ngira ngo yari afite abenganizi be kugeza n'igihe bava mu rubanza ngo bivanye mbere wenda icyo navuga kuva mu rubanza ni uburenganzira bwe yavuze ko yivanyemo ngira ngo niba mukabanje kwitaba bwa mbere ariko nanone ngira ngo yibuke neza ko urukiko rwakomeje no kugira umumenyesha amatariki y'urubanza ruzabera kuko wanavuze ko mu gihe cyose yakenera kugaruka mu rubanza azagaruka
Paul Rusesabagina abaye umwenegihugu w'Ububiligi wa kabiri ukatiwe n'urukiko rwo mu Rwanda agafungwa uwa mbere yari Padiri Tonisi byaje kurangira n'uko Padiri Tonisi yoherejwe kurangiriza igifungo cye mu Bubiligi mwaba mutekereza ko bishoboka kubiramutse bisabwe Paul Rusesabagina yakoherezwa mu Bubiligi kuharangiriza igihano cye cy'igifungo
ngira ngo zingigeho wenda biratandukanye kuko Paul Rusesabagina n'umunyarwanda sinzi wenda kuvuga ko afite ubwenegihugu bw'Ububiligi ibyo ni uburenganzira bwe ariko mbere na mbere ni umunyarwanda kuba yarangiza igihano cye mu Rwanda yumva ari byo bikwiye ushobora kujya gucyangiza mu kindi gihugu kandi niyo waba uri n'Umubiligi cyangwa se ukomoka no mu kindi gihugu warakoze ibyaha ukabikorera mu Rwanda ukabikorera abanyarwanda nibaza uwo ari we wese ko n'igihano yakirangiriza no mu Rwanda niyo yaba ari umunyamahanga
Faustin Nkusihe umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru mu Rwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
namwe murakoze cyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Na watu kulikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Akawino nga duche du sozira makuru tukwetua fiti ya mlika nukanya, dushimira bagi zuruhara bose ngwa ategurgu yongera bashikire kuri mikro, marikumana juwe Diana ni nahazwe, ama juwe igani lovizari hagarikiwe na Frederic Ngundikije, yashizwe hamwe na Dio Donne Cyubahiro, twese kwizina ryabagenzi bacu tubikebanuye, tuifuriza kuandanya mura ni kwa mdiyo mbimo vyose na hubutaha.